Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki 24 y'ukwezi kw'icenda umwaka w'2014 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi.
Muturage niba asaba ibidashoboka ntabwo yahabwa uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye, nubwo iri tegeko yaritoye ariko ntabwo afite n'uburenganzira bwo kurikuraho igihe yishakiye. Oya, itegeko nshinga ni itegeko ry'igihugu, nta nubwo ryigeze rishyirirwaho umuntu
byashyiriweho Repubulika y'u Rwanda. Iyo ni Antoinette Mukamusoni, inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Mwaramutse neza Alphonse, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru waduteguriye.
Mwaramutse neza Freddy, mwaramutse neza mwese muriko murakwirikira ano makuru. Reka mbere ano makuru tuyatangure hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isinzi ry'abantu baharugwa mu 15,000 bari bakinje kuri uyu munsi wa gatatu mu barabara y'umujyi wa Washington DC kugira basanga ni Papa Francis mu rugendo rwe rwa mbere agize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi Papa yarategekanije kuganira na President Barack Obama mu ngoro iwe no gusoma misa yo gushira mu rugwi w'abatagatifu Junipero Serra, umunya Espagne yakoze byinshi mu kumenyekanisha idini Katolika mu gice kinini cya Amerika. Mu gihe yariko aramwakira, President Obama yabwiye Papa ko igishika Abanyamerika bariko baramwakirana kitava kuba ari Papa gusa, ariko cyane cyane ko ari kubera imico yo kugendera ubuntu yamayerekana. Ati watwibukije mu maso y'Imana icyo umuntu amaze ari kugatwe kiwe canke haba ntibigerwa ku butunzi afise canke uko ari rurangiranwa. Ati bigerwa ku muhamagara afise ko kwitwararika abakene n'abatagira ababitayeho, bose nyene bakezanije kukuntu bafise umwitwarariko umwe kuvyerekeye ihindagurika ry'ibihe. Papa Francis kandi yabonanye n'abepiskopi ba Kiliziya ya Katolika ya Amerika. Papa yashimiye ku buryo bitaho ikibazo c'imiryango ari nacu camutumye agira urugendo muri gica Amerika. Yabagabishije ko bokwirinda ibyo hava byakwegera mu bijanye n'ibyaha by'ibitsina. Arabashimira ingene bakira abakristo bashasha mu baje bahungiye muri Amerika. Papa yavuye rero aja gusoma iyo misa yo gushira Junipero Serra mu rwego rw'abatagatifu abaye mbere w'umunya Espagne wa mbere agiye muri urwo rwego. Imbere yuko ava i Washington kuri uyu wa kane, Papa Francis azoshikiriza ijambo imbere y'inama nshinga amateka n'inguzo z'amateka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ministre w'ubugenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov ku munsi wa gatatu yamenyesheje ko igihugu cyo kidashobora gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya umugwi w'itera bloc Islamic States muri Siriya kuko bihushanya n'amategeko kandi byubakiye ku mushinge utarama. Yavuze ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bafashanya ntibashobora kwanga gukora na perezida wa Siriya, kandi ku rubuga rw'ingwano ari wafise ingabo zikomeye zishobora guhangana n'umugwi Islamic States. Mwiro kwa Perezida Obama wo bamenyesheje ko Perezida Assad ariwe akwirikiranwa ku mabi ariko araba muri Siriya, harimwo no gukomeza iyo mirwi y'iterabwoba. Bati rero nta kibanza afise muri kazoza ka Siriya, kandi ukumushigikira no gutumwanya. Amasezerano Amerika n'ibihugu rutura bitanu byo ku isi yasezeranye na Irani ku rwanisho rw'inyanganda azotangura kuja mu ngiro mu kwezi kuza. Inama nshinga amateka na nkeguza amateka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizashoboye gusubiza inyuma iyo nteguro y'itegeko. Bivuga rero ko hasigaye ko Irani ikora ibyo yasabwe kugira byose gukora byose ayo masezerano agaca atangura kuja mu ngiro, ibihano by'ubutunzi nabyo bigahagarikwa. Umunsi uzotangurirwa ko guharura ni tariki 18 z'ukwezi kw'icumi. Ico gihe Irani izoca itangura gusambura ibikono ibihumbi n'ibihumbi yahora yengeramwo ivyo birwanisho vy'ubumara ice ibishira mu bubiko. Irani isabwa kugira n'ibindi bintu ihindura kandi ishire umuco ko hari insyo zo gusya ubutari bwitwa Iranium buvamo ifu y'ubumara yo gukora ivyo birwanisho roho nyanganda. Ibyo rero byashikirijwe n'umukozi akomeye muri Leta ya Amerika aca yongera koko ubu byose bizova kuri Irani ko niyabishaka ko ingingo yo gutezura ibihano inyaruka ko yonyaragasa igakora ibyo bisabwa mu maguru masha. Abategetsi ba Croatia basabye igisoda ca ko comera amagabo mu nyuma yaho impunzi zitatiye n'igipolisi ku mpaka wa Serbia kiriko kira kiriko kirazibuza kwinjira mu bihugu vya Buraya ziciye kuri urwo bibire rwa Croatia. Igipolisi nticakoresheje ingufu mu kubuza izo mpunzi kwinjira. Ico cakoze cagerageje kugara ibariyeri ariko impunzi zihava zirakiremera ziruhira kwinjira mu kunguvu ziriruka zishwara muri Croatia. Croatia rero niho hasigaye impu niho hari hasigaye impunzi ashobora guca inyuma yaho Hungria yirukaniye izari ku mupaka ihana na Serbia hakoreshejwe ivyuka bikoroza amosozi n'amazi aterwa na vya bikamyo vya kizimyamwoto. Inamashinga amateka y'ibihugu vya Buraya yarashigikiye ingingo yo kugabanya impunzi hagati y'ibyo bihugu vya Buraya.
Urakoze Alphonse ku makuru hejeje kudushikiriza. Mu Rwanda sentare ihurizwamo imanza yatangwe kuburanisha icese urubanza rwashinzwe n'umugambwe uhanya demokrasi no gukingira bidukikije. Uyu mugambwe usaba sentare ihurizwamo imanza guhagarika ibikorwa byose byatanguye mu mugambi ushaka guhindura ibwirizwa shingiro. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumita Kabuyi ari I Kigali mu Rwanda.
Iri shyaka risaba urukiko ibintu bitatu. Icya mbere ni ugufata icyemezo cyo guhagarika gahunda yo kuvugura itegeko nshinga, cyane cyane mu ngingo y'101 igena manda za perezida wa Repubulika zikagomba ku myaka ibiri ntizihinduke. Icya kabiri ni uko komisiyo yo kuvugura itegeko nshinga yashyizweho yavugurura ibindi byose ariko ntikore ku ngingo y'101, ndetse no gusaba ko ibindi bikorwa byose bijyanye no gutegura kamarampaka byaba bihagaze. Ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko kubahiriza ibyanditswe mu itegeko nshinga bituma habaho amahoro arambye, abaperezida bagasimburana ku neza, hatabayeho guhirikwa ku butegetsi nk'uko bijya bigaragara mu bihugu byinshi bya Afurika. Abunganira leta bayobowe na Maitre Rubangwe Epimaque babasobanurira ko ikirego cyatanzwe n'iri shyaka kidafite ishingiro, kuko ingingo y'101 bivuga ko ari ntayigahezwa ko ibatari ibyo. Abunganira leta bagasobanura ko itegeko nshinga rijyaho rigamije kugira icyo rikemura, ndetse ko rishobora guhuzwa n'ibihugu kigezemo. Intumwa nkuru ya leta Maitre Rubangwe Epimaque asobanura ko abaturage aribo bitoreye itegeko nshinga ari nabo bafite ubushobozi bwo gusaba ko ryavugururwa, kandi ko nta ngaruka byagira ku gihugu
usibye no gukora ku ngingo imwe y'itegeko nshinga. Rubanda yashyizeho itegeko nshinga idashobora no gufata umwanzuro wo kuvanaho itegeko nshinga ryose. Twumva bishoboka kimwe n'uko yafashe umwanzuro wo gushyiraho itegeko nshinga ishobora no kurikuraho ryose, usibye no kuvuga ko ya rubanda ibishatse idashobora guhindura ingingo imwe y'iryo tegeko.
Uwunganira ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Maitre Mukamusoni Antoinette wasanga ko abaturage baritoreye itegeko nshinga bitabaho uburenganzira bwo kurikuraho igihe bashakiye, ko abayobozi aribo bakabaye bakumira abo baturage mu gihe bagiye gukora amakosa aho kubarebera.
Umuturage niba asaba ibidashoboka ntabwo yahabwa uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye, nubwo iri tegeko yaritoye ariko ntabwo afite n'uburenganzira bwo kurikuraho igihe yishakiye. Oya, itegeko nshinga ni itegeko ry'igihugu, nta nubwo ryigeze rishyirirwaho umuntu, ryashyiriweho Repubulika y'u Rwanda. Abari kubisaba uyu munsi ariko nka Green Party nk'ishyaka ntabwo ireberera abari kwandika, none turarebera n'abazavuka bashobora kugirwaho n'ingaruka z'ibyo ababyeyi babo bakora mu gihe bageze hano kuri iyi si.
Uru rubanza rwaburanishijwe mu mizi haramaze kujyaho komisiyo izunganira inteko ishinga amategeko mu bikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga. Umuyobozi w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza avuga ko ibyatangiye gukorwa bibateye impungenge.
Impungenge zirahari kubera ko turabona yuko twa n'umunsi w'ikigo cy'irenga rwasomaga umwanzuro w'uko rufite ubushobozi bwo kubanya ikirego cyacu. Uwo munsi twa tumvise ko n'abakomiseri bashyizweho byaduteye impungenge, ariko ntarirarenga kubera ko niyo bagitangira akazi kabo. Turabona ko rubanza ruzasomwa mu kwezi gutaha itariki 18 nduva ni ibyumweru byatari byinshi niba ari 2023 iri imbere, ntabwo ari kera. Turumva yuko icy'urukiko ruzategeka kizubahirizwa, kandi urukiko rw'ikirenga n'urukiko rukuru kandi bitanga itegeko abantu bose babyubahiriza.
Iri shyaka rivuga ko mu gihe urukiko rw'ikirenga rutasubiza ibyifuzo byaryo bahita bitabaza perezida wa Repubulika, kuko ari we wenyine waba usigaranye ububasha bwo guhagarika igikorwa cyatangijwe cyo kuvugura itegeko nshinga. Gitezwe ko urukiko rw'ikirenga ruzatanga umwanzuro warwo tariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Asunta Kaboyi, ijwi rya Amerika I Kigali.
Abantu 534 barandikiye umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza bamusaba gukoresha inama rukokoma mu gihugu cyose yihutirwa mu mugambi wo gukingira ubwigenge amahoro no gukingira igihugu. Umukuru mugambwe PTD twungurana ni yagiye ku isonga ry'abanditse Jokete aratubwira ibirimo.
Muri Jokete mo cyumuriyo uvuga nuko bwa mbere cyete y'umugambi wakoze na demokrasi PTD twungurana ni cyete twaba ko muhamagaro abantu 5,034 bacuruka mu miryango itandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu madini atandukanye reka n'abatabiye mu mugambi n'umwe bose baje kumukuru w'ubandiko ziri muri uwo wandiko rero n'ibintu bisanzwe biri tuvuge ibibazo bihanzwe abanyagihugu muri iki gihe bwa mbere hoho hariho berekeye ubukene bwabaye ndase hariho ukuntu abantu batagifise kibatunga muri iki gihe ko hariho inzego zaba z'amashuri z'abagari abantu ntizikora nanoneho kandi hariho n'ikindi kibazo cya kibananya kigikomera cyane ubukene mu banyagihugu eka ndetse n'ubukene no muri leta yonyine hanyuma rero cyane cyane ikibazo gihanzwe abanyagihugu muri iki gihe igihe cy'umutekano ni ukubura abanyagihugu bose baba bakajya haba hasi haba hagati haba hejuru barahanzwe bari ku bwoba bafite ubwoba bwinshi cyane rwose kubera yuko ku munsi nta narimo gushobora yuko hishwe umuntu kandi muri iki gihe si mu banyagihugu gusa basanzwe bato bato eka no hejuru naho nyine ubwicanyi bukaba buhari mu nzego zo hejuru eka n'abantu n'abanyapolitiki.
Profesori Paul Nkurunziza mu majambo atomoye iyo nama yihutirwa yotorera umuti ibyo bibazo byose gute?
Ego nicyo gituma tuvuga tuti hamwe n'abo basinye urwandiko baravuga ati aha mu Burundi hariho incabwenge hariho abantu bafise ubumenyi bwinshi abafise ubuhinga bwinshi eka badashobora gutera inyishu abanyagihugu n'igihugu cyonyine muri izo bandi barimo akaba rero yuko icya mbere gitegerezwa guharanirwa cyane cyane ni amahoro kuko atamahoro ariho nta kibazo gishoboka nta bikorwa bishoboka nta cyambere gishoboka kandi aho abo bantu bahagaze basinye urwandiko baravuga bati baba abashyigikiye ikigo cya gatatu baba adashyigikiye ikigo cya gatatu bose ni Abarundi mu biyobwa yuko hariho amatati mu bya politiki niyo gituma bavuga bati abo bose rero barakeneye kujya hamwe hagaze hamwe imigambwe yose amashyirahamwe yose abaserukira amadini bose reka n'abaserukira inzego zose reka n'abantu bose badafise umugambwe cyangwa ishyirahamwe barimo ariko barwanira amahoro muri iki gihe kuko muri iki gihe ikibazo nyamukuru icyo kibazo nkoramutima mu Burundi gihari ni ukuvuga yuko hari icyo kibazo gusa cy'amahoro.
Mushyirane Paul Nkurunziza ako kamo mugateye mu gihe amakungu nayo nyine ariko arateye akamo gasaba ko ibiganiro mu buryo bwihutirwa ikana leta y'u Burundi yaremeye kuri ibyo biganiro ariko amatwi adusumira ukuntu ibyo biganiro bitunganywa kuvugwa kwinshi cyane rwose bari nk'umuhari senarede bo bavuga ko bakeneye kugira inama mugabo perezida Pierre Nkurunziza atarimwo mu gihe leta y'u Burundi nayo ivuga ko ibyo biganiro byojamwo Abarundi bose mwebwe muhagaze he kuri icyo kibazo?
Twebwe aho duhagaze twebwe abo bantu 5,434 aho duhagaze ni uko izo biganiro kuko hari abavuga ko ibiganiro byabaye niba izo biganiro byarabaye muga amahoro ntaraboneka kuri umunsi abandi bavuga yuko bamwe yuko bariya bo ku mihigo bari nabo bakajamo izo nabyo kuri twebwe tubona yuko ibyo bidashoboka tubona yuko hakenewe ko hajamo abantu bose iyo batera iyo baturuka hose mu migambwe abaseruka imigambwe yose abaseruka amadini yose abaserukira mashyirahamwe yose Abarundi bonyine bicore nyinshi kandi ata munyamahanga abagiyemo kuko Abarundi nibo bazi ibibazo barimo nta muntu umwe ashobora kurusha kumenya Umurundi ibibazo arimo nacyo gituma abantu bavuga yuko Abarundi bonyine ari bo bashobora kwitora inyishu nta munyamahanga abigiyemo.
Profesor Paul Nkurunziza umukuru mugambwe PTD murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Ego murakoze namwe.
Tuki kandi kuri iyo nkuru muhanuzi mukuru wa Perezida w'u Burundi uri Nyamitwe nawe nyene yaratubwiye ukuntu iryo kete ryakiriwe.
Murazi yuko abantu bose bari kuri iyo kwandikira mu gihugu mu gihe bavifuje nivyo hariho amazi minsi abakete batari bake abarundi bagwe mu hingo nyinshi basaba yuko mu Burundi hobaho ibiganiro bihurikiyemo bose ibiganiro atabikumira ivyo murazi yuko na episkopi katolika babishikirije nabo nyene murumva yuko abanyagihugu basanzwe n'abepiskopi n'abandi bose bakunda Burundi barabisaba leta y'u Burundi rero twavyakiriye neza nibaza rero yuko leta ivirikira kora ari kugira ngo ivyo bishore kuja mu ngiro
abarundi bose bazoba batumiye muri ivyo biganiro nta bazobikumirwamo
nta uzikumiriwe kuja kuganira kuja muri ivyo biganiro tuma hagiye kubaho umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cyo kuganira kw'abarundi kuko ibibazo ni by'abarundi nyene nibo bategereza kwitorera umuti muri mbere yuko ata barundi bazokumirwa kiretse abazokwikumira
hari abarundi bahurikiye mugambwe mu murwi urunani niko novuga senared baratangaje ko ivyo biganire bubu bifuza ko vyoba umukuru w'igihugu atarimwo ko kama wateye mukakira gute
mu gihugu cyo Burundi nta shiraha mu gitwa senared tuzi gemewe n'amategeko iryo rero murumva yuko atacho iryo shiraha mwe cyangwa uwo mugwi ushobora kugira ico uterereye kubijanye n'uko bakamwe igihugu cyo Burundi murazi neza yuko amatora yabaye abanyagihugu bakihitiramwo indongozi mugabo akaba ariho rero abantu bashimiye kuyegeranya mu kintu bise ngo ni senaret bakaba bamaze iminsi bica abanyagihugu nk'uko bavyemeye yuko hagiye kwaka umucanwa n'intambara muko ntabo ahubwo bakwiye kuronderwa kugira ngo bakurikirane n'umutungane ntibashobora rero kuba bariko baratoteza abanyagihugu ariko barabonona bica batongora ngo bongere bagire bati turakeneye kuganira n'abandi barundi rero yuko bobi buzimu bakaje bumwe bakava muri ivyo muri iyo nzira y'ubwicanyi bakava muri iyo nzira y'iterabwoba bakamenya yuko abarundi bifuza amahoro bifuza kubana kandi batagisubira inyuma uko bigenda kose utegerezwa ko bakakene uyo muntu wese yifuza kutwononera nawe abarundi bamwiruke ko bamushikiriza ubutungane
Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru wa president w'Burundi murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
murakoze namwe
Papa Francis arabandanya rugendo muri leta z'umwe za America ejo ku munsi wa gatatu yarabonanye na president Barack Obama muri presidence ya America uyu munsi bitekanijwe kwashikiriza ijambo Kongere ya America imbere yuko afata urugendo rumujanye i New York Etienne Karekezi yavuganye n'umuhinga mu vyerekeye ijambo ry'Imana Laurent Ntezimana ari mu gihugu cyo Bubiligi ku vyerekeye urugendo rwa Papa
Bwana Rauliane Ntezimana urugendo rwa Papa mu gihugu icyari cyo cyose ubu tuvuga muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe gisanzwe mu buryo busanzwe kuba Kristu Gatolika urugendo nk'urwo ruba rugamije iki
urugendo nk'urwo rw'umupapa ruba rugamije gukora icyo Yesu yigeze gusaba Petero amubwira ngo ajye akomeza abavandimwe uru papa baje gukomeza abavandimwe be mu kwemera uhereye ku basenyeri baba baraho ngaho ukageza ku bakristo basanzwe kubakomeza mu kwemera no kubafasha guhangana n'ibibazo barimo bahereye ku ivanjiri
Papa Francisco aje muri Amerika mu gihe kiriziya gatolika hano muri Amerika yagiye ibona abayoboke benshi baye bagenda bagabanuka badakomeza kwitabira ibikorwa bya kiriziya ahanini bavuga ku bijyanye n'imyitwarire itarabaye myiza ya bamwe mu bapadiri mubona uruzinduko rwa Papa Francisco rushobora kuba rwafasha tuvuge abanyamerika kongera kwitabira kiriziya cyangwa se kwinjira muri kiriziya gatolika
umva uruzinduko rwa Papa Francois ruzabafasha uzi ko Papa Francois cyane burya akundwa cyane cyane ntabo bitariza te ni ukuvuga abahamya ko batemera Imana ariko n'abakirisitu bose burya baramukunda kubera ko nyine nkubwira ko yegereye ivanjiri cyane ndatekereza ko ubwo ngubwo azasaba abasenyeri b'abanyamerika kugabanya ubukana kugabanya navuga ngo icyamacakubira ari hagati yabo n'abakirisitu babo Papa Francois aho ageze arunga n'abandi rero azabunga kandi azatuma abakirisitu kuko ku isi yose abakirisitu basa n'abari ngo bagarukira kiriziya kubera Papa Francois
muvuze ko n'abatemera Imana bamukunda
ahubwo nibo bamukunda kurusha abakirisitu
kubera iki
nzi ahantu nabisomye mu ntuze mu bintu bya sondage biriya bintu byo kureba abantu bemera iki bavuga iki bavuga ko Papa Francois akundwa cyane n'abantu wenda navuga ngo iki asa nufasha batemera imana kubona ko imana ibaho kandi ko ari nzima ko ari nziza
mwese ko muri impuguke mu giyobokamana bwana Ntezimana ikibazo abakristo tuvuge muri rusange n'abagatolika ku buryo bw'umwihariko gituma bagenda bata imana bayitaza ni iki muri iki gihe
umva rero bigeze ni ikibazo kirekire ni ikibazo ntabona ko twakwinjiramo muri utu tunota dukeya dufite ariko ujye umenye ko kiliziya cyangwa ubukirisitu bwagiye butatira ivanjiri kugeza aho abantu batariko bariya abantu bigisha urukundo ariko ntarwo ari rwo bakurikiza bariya abantu bigisha imana ikunda ariko ugasanga icyaha bagiha imbaraga ubwoba bakabuha imbaraga ku buryo ahubwo abantu batangira gutinya naho kuyikunda ibyo hari umuteoloji umunyateolojiya nuvuga umuvugamana w'Ufaransa n'umupadiri witwa Maurice Bellet wigeze kuvuga yanditse igitabo cyitwa ngo Le Dieu pervers ni ukuvuga ngo imana
ni imana yataye umurongo yataye
imana yataye umurongo w'ubumana
okay.
Ni imana yataye ubumana mbariko mvuga mbese imana yahindutse ikinyuranyo cy'imana mu kuburyo aho kugira ngo bayisange bayikunze ahubwo batangiye kwitinya bakiruka bakayihunga icyo kintu rero navuga ko ari ni nkaho kiliziya cyangwa ubukirisitu bwatatiye isoko yabo nicyo gituma abantu bigirayo ariko nyine France urabona ko abikosora kuko aragarura abantu ku ivanjiri nyayo
kiliziya bwana Ntezimana ikorera hanini mu miryango imiryango y'abakristo ndavuga gatolika hano Papa Francisco mu mujyi wa Philadelphia ejo bundi azasoza inama ku kibazo cy'imiryango kandi iki kibazo cyazamuye impaka nyinshi cyane ahanini cyane ko umugabo n'umugore batandukanye kuba bakongera guhabwa amasezerano ari ikibazo gikomeye cyane mubona azamara impungenge abagize umuryango cyangwa se umuryango nyirizina
umva rero Papa Francois afite ingorane z'uko ari papa nyine ntekereza ko ibyo yemera byose atabasha no kubivuga kubera ko agomba nanone gukomera ku mategeko ya kiliziya kuko niwe uyahagarariye kandi kiliziya mu byerekeranye n'igitsina se mu byerekeranye n'umuryango gusa bya hari ibibazo bitatu bikunze kunanira kiliziya icya mbere ni icyerekeranye n'ubusaseridoti bw'abagore icya kabiri ni icyerekeranye no gushyingirwa kw'abasaseridoti icya gatatu ni icyerekeranye n'imiryango n'abantu batandukanye uburyo bakongera kubona amasakaramentu ibyo bibazo bitatu bikunze kugora kiliziya kandi na Francois azagomba kubyitondamo nubwo iyo avuga wumva yiba yari afite uburenganzira bwose yahindura bitari bikeye ariko rero nawe agomba kwitonda no kuvuga ngo agomba gukomera ku ruhererekane rwa kiliziya mu nyigisho za kiliziya ku byerekeranye n'umuryango ubwo rero ndumva bizamugora n'undi bizamugora kubera ko atazabasha kuvuga uko yavuga yisanzuye
ndabashimiye cyane bwana Laurien Ntezimana ni impuguke mu giyobokamana tuvuganye ari mu Bubiligi
yewe urakoze nawe karekezi
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mugihe kw'igenekerezo rya 2021 z'ukwezi kw'icenda amakungu ahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi abantu bagera ku miliyoni 60 nibo bavuga ko batesheje izabo bitumwe n'intambara z'urutavana ko ziriko ziraba mu bice bitandukanye by'isi miliyoni 19 n'igice babayeho nk'impunzi igisata cyawo ni citaho impunzi ku isi HCR kimenyesha ko impunzi 42,500 arizo zateshejwe izabo ku munsi ku munsi mu mwaka uheze bitewe n'intambara no guhohoterwa igice cyabo kigizwe n'abana bamwe muri bo barasubijwe mu bihugu bahunze bavamwo abandi bashimye kwigumira mu bihugu bibanyi by'ibihugu baturukamo izo mpunzi mu guhunga kwazo zikoresha ubwato amatereni mu gihe abandi bagenda ingendo ndende n'amaguru bafise ibyizigiro byo kuronka aho baba hatekanye izo ngendo bazigira bazi ku buzima bwabo bushobora guhungabanywa n'icari cyo cyose bahuye mu nzira muri urwo rugendo izo mpunzi kandi ziva mu bisata bitandukanye by'ubuzima bamwe bahunga ku cyabo mu gihe abandi baba bari kumwe n'imiryango yabo abo bantu bava kandi mu moko atandukanye amadini atandukanye baratandukanye kandi bivanye n'ubutunzi bwabo ndetse n'amashuri baba barize miliyoni 12 muri bo bahunga intambara yo muri Siriya miliyoni zirenga zine muri abo baba hanze y'ibihugu byabo. Miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane z'abanya Ukraine baratashijwe izabo bahunga intambara iri mu buseruko bwa Ukraine. Abashika ibihumbi amajana umunani na mirongo itandatu n'indwi muri bo bahungiye mu bindi bihugu. Miliyoni zishika zitatu n'ibihumbi amajana abiri z'abanya Iraq baratashijwe izabo bivanye n'intambara ibera muri icyo gihugu. Abashika ibihumbi amajana atanu bamuka muri Libya. Abandi bashika umuriyoni n'ibihumbi amajana ane baturuka mu gihugu cya Yemen. Mu Burundi naho abarundi bashika ibihumbi amajana abiri barahunze izabo. Abanya Centrafrique nabo bashika ku bihumbi amajana umunani baratejejwe izabo. Mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri ntibari mu zabo. Mu gihe abanya Afghanistan bashika imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu bahunze igihugu cyabo. Muri rusange rero umuntu umwe ku bantu ijana mirongo ibiri na babiri baba ku isi nzima niwe yahunze igihugu cy'amavukiro bagahungira mu gihugu hagati abandi bagasaba ubuhungiro mu bindi bihugu. Mu gihe hahimbazwa uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi, izo mpunzi zishika imiliyoni mirongo itandatu zizobandanya kwiyongera mu gihe mu bihugu ziturukamwo amahoro atazoba araboneka. Leta z'Ubumwe za Amerika ihamagarira imigwi yose iri mu ntambara gushira hasi ibigwanisho bagahagarika ubwicanyi no kwisamburirako. Basaba impande zose zigwana kuja mu biganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibatandukanya kandi bagakorera amahoro arama.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu by'umunsi, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Alphonse,
incamake y'amakuru twabashikirije ni tuyihera muri Amerika. Isinzi ry'abantu baharugwa mu 2015 ku munsi wa gatatu bari bakinje mu barabara y'umujyi wa Washington DC kugira ngo basanganire Papa Francis mu rugendo rwe rwa mbere ageze muri Amerika. Kuri uyu munsi rero wa gatatu, Papa yarategerejanye kuganira na President Barack Obama mu ngoro iwe no gusoma misa yo gushira mu murwi w'abatagatifu Junipero Serra. Umunya Espagne yakoze byinshi mu kumenyekanisha idini rya Gatolika mu gice kinini cya Amerika. Papa Francis kandi yategereza kubonana n'abepiskopi ba Ekleziya ya Amerika, kwawe bashimiye ku buryo bitaho ikibazo cy'imiryango nacyo cyatumye agira urugendo muri Amerika. Muri Burkina Faso, Michel Kafondo na leta yiwe yasubijwe ku butegetsi bwari bwahiritswe mu ndwi iheze. Leta rero yasubiye ku butegetsi yashimiye abanyagihugu, arashimira ishirahamwe CEDEAO, arashimira n'amakungu. Uwari yaheritse ubutegetsi nawe yashikirije yuko mu bintu bimwe avuga yuko yakoze nabi ari uko yumviriye guhirika ubutegetsi. Ministre w'imigenderanire y'Uburusiya Sergei Lavrov ku munsi wa gatatu yaramesheje ko igihugu cyo kidashobora gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugwanya umugwi w'iterabwoba Islamic States muri Siriya, ngo guko bihushanye n'amategeko kandi byubakiye ku mushinge utarama.
Mwese mkunda iradio izwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye munsi bigarukiye ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye. Kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkunikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Alphonse Ndekenguruki. Turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.